Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Turi igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2017 muriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwese ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Aha mubona duhagaze na hari parasezi wanje ubonye wo mpangije gushika zino saha agwavone nsohoke ngo ndamahera inzu uru nta shaka kuyakora na hamwe ubonye mwene nzu ndamugira nti ndindira gatoyi n'ivyanka naho tusasaba utungane utwumvirize.
Uyu numwe mu banyagihugu b'imwaro babomorewe amazu kugira ngo hashobore kubakwa ibarabara rya kaburimbo avuga ko atarashumbushwa nk'uko yari yaravyemerewe. Iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ku igihugu ca Ghana kiri mu myiteguro yo kwimika umukuru w'igihugu mushasha hamwe n'inama nshinga mateka kuri no wa gatandatu. Iryo hinduka ry'ubutegetsi ryahimbajwe nk'intsinzi ikomeye ya demokarasi muri ico gihugu ca Afrika kirangwamwo umutekano. Mumenya ko muri ayo matora yabaye mu mwaka uheze w'2016 umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi John Mahama yatsinzwe ibyabonetse nk'ibidasanzwe. Igisirikare ca Nigeria catangaje ko catoye imwe mu banyeshure babigeme baturuka mu gisagara ca Chibok bari baranyurujwe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram haraheze imyaka itatu. Rakia Abubakar, umuvugizi w'igisirikare, yatangaje kuri uno wa kane ko uyo mwigeme yari yajanye n'abandi bashika ku 200 bakuwe mu buraruko bushira ubuseruko mu kwezi kwa kane umwaka wa 2014. Akaba yatowe kuri uno wa kane afise n'uruhinja rw'amezi atandatu. Tubibutse ko mu kwezi kw'icumi k'umwaka wa urangiye leta ya Nigeria yashoboye kurekuza abashika kuri 20 muri abo bigeme inyuma y'ibiganiro yari yabanje kugirana n'umugwi Al-Shabab, abenshi bakaba bakiri mu minwe y'uwo mugwi. Muri make kandi abantu 9 bahitanywe na bombe yari yatezwe modoka mu gisagara cha Dable kiri mu nkengera ziba hari muri Siriya. Ibaye bombe ya mbere ituritse kuva amasezerano yo guhagarika ingwano mashasha ashizwe mu ngiro mu ndwi iheze. Ivyo vyashikirijwe n'ikinyamakuru cha leta ya Siriya. Ishamwe riharanira gateka kazi na muntu muri Siriya rivuga ko igitigiri c'abapfuye mu gisagara cha Dable gisanze kiri mu minwe ya leta ari 14 agahengwe muri Siriya gasana kadafashe n'imbere y'igitero kuri uno wa kane bivuye ko intego za leta zongereje ibitero hafi y'umurwa mukuru wa Siriya i Damas. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'95 FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri ubwa bwo kuri internet yacu ari wezitatu akadomo radio yacu voa.com, nayo kuri ubwa rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Cha, bijya bije, biranuganuka ko ari byo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu kandi na vyisomeye.
Eh, ndakubwiye ko atari byo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Eh, dupingi. Eh, dupingi. Utangike.
Eh, mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabesha ubyibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko ikiganiro cacu cuno musi tugere mu ntara ya Mwaro aho imyidoga ari myinshi ku miryango igera kuri 36 yabomorewe amazu kugira ngo hashobore kubakwa ibarabara rya kaburimbo RN18 rihuza iyo ntara ya Mwaro n'intara ya Bujumbura Rural. Bamwe mu banyagihugu batswe ubutaka bwabo bayaze n'Ijwi rya Amerika bavuze ko bari mu kangaratete kuko batarashumbushwa nk'uko bavyemerewe. Ivyinshi tubibaza Raisa Liliane inamahoro.
Iyo myidogo ahanini ifatiye ko benshi mu babomorewe gushika ubu atamuzibukiro bararonka kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze aho amazu yabo yabomogwa. Kuri 36 babomorewe aha muri komine Kayokwe, abadashika igice nibo bamaze kuronka umuzibukiro. Abanyagihugu baha bababazwa n'ubuzima bugoye basigaye babayemwo. Albert Ntukamazina yabomorewe urupangu rwose avuga ko atagifisa yacira nayamira.
Aha mubona duhagaze na hari parasezi wanje amazu chambre zitandatu imetri 185 mugura nako twomotse twagiye kubugushika usingi yonje najeyo umva nkubonye wo mpangije gushika zino saha agwavone nsohoke ngo ndamahera inzu umva mwene nzara kumusohora kose ndahari mahera nshaka kurenza uranje mbamo uru nta nshaka kuyakora na hamwe ubonye mwene nzira mugira nti ndindira gatoyi n'ivyanka naho tusasaba utungane utwumvirize. shaka kusohora ntagira yonja inda do muzi bukiro shaka kubaka nani nzi wanje shaka kubamo so twabyutse ku rimbo rya sojea kubaza kugira twumvirize muga mustana shaka tubuza ati numurindire twanze tuvyishuze twumvire nta nyinshi gushikiza munsi turaronka rero
kukaba nkako umuntu yitegereje ku mpande zibarabara biraboneka kwa hahoza amazu nibibanza vy'ubudandaji ubu hasigaye imbuga abo babomorewa amazu babandanye bavuga ko batangazwa no kubona bamwe muri bo bararonkejwe muzi bukiro abandi bakababwira ko boguma barindiriye aha ni mugiye kuva mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze harabace bayaronswa bidatevye ivyo bikunyugwa nuko bitegereje aho ibikorwa bigeze vyo kubakira barabara bashobora kuzokwibagirwa
uravyo igihe giheze n'ikirekire twaba twishuza ngo zorwa ku batanu ngo rindira indwi imwe wendira mu kwezi kuza gushana no munsi
Hambavu ya babo mwore wa mazu, harinundi mogui, ugizwe na barimyi, uvuga kwa giza gahombo kanini kukwa matongo yabo yo kulimamo ya tukwa weni barabara. Aba barimyi, babi ijwi ya Amerika kubira anze, nukuguma bari indiriye kuronsko muzibu kiro, amasa gahera monzira. Bamwe muribo, batinya kubagie kuichwa ninzara. Mariko nhunzwe nayo, umurimio kumutumba kibogoye, avuga kwa tamuchu kuye babifiseko.
Kawa, tuwa nditenegi kumu, tuwa agite. Tuwa rari indiriye, tuwa rahebu ye, mutsibukiye uwo murima wacu wagiye twarabuze ikintu kidusirukira kituvugira n'uko urumva yuko nahonde cyane iminda yashobora kunera kubera umurima barandiwe ariko kimisereke
kuri iyo myidogo y'ababomorewe bo ku mitumba gihinga bisoro kibogoye na saswe mustanteri wa komine Kayokwe François Nkundwa avuga ko ico kibazo c'abatarashikirwa mu kuronswa indishi kiri mu mino y'ubuyobozi bukuru bw'amabarabara
murabona nk'umuntu yarasanzwe aba kwibarabara akabomoregwa acagenda gupanga adafise uburyo vyumvikana yuko uko imisi hera aguma afise ingorane z'uburaro turabona yuko hariho ugukwega maguru nico gituma roje nagomba gusaba abajejwe gukurikirana ivy'amabarabara kane ari nabo bashika muri ca kigega kijejwe gutanga iyo mfashanyo na leta nyene biri kumwe ko bokora ningoga kandi nabo bantu bave mu ibarabara hakirikare kuko turabona ko muri kigehe c'imvura ari ngorane cyane kandi natwebwe baradushikira kubira bakatubwira yuko bababaye
amakuru dukura mu buyobozi bukuru bujejwe amabarabara ari nabwo bwegwa n'aya madosiye y'inshumbusho avuga ko ico kibazo bakizi barindiriye uburyo buzotangwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta kandi ko bitegeka nijwe kwazoboneka muri aya meza abiri y'uyu mwaka utanguye hambavu ikibazo c'imizibukiro kigiteye ingorane mwemenye ko abantu bashika batanu bamaze guhitanwa n'amasanganya abera kuri iri barabara RN18 atewe n'umuvuduko kuva rigitangura kubakwa nk'uko makuru dukura mu gipolisi ahimwara vyemeza mu Kayokwe mu ntara ya Mwaro iri hagati mu gihugu Raisa Liliane ina mahoro ijwi rya Amerika.
Urakoze Raisa Liliane ina mahoro ikiganiro rero wanyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu edo nari nabice ku masongo no mwaka wa 2017 tubafitiye bishasho.
Cha bijya bibi biranuka nuko kwarivye
kandi bihu
ngo ni bihu kandi navyisomeye
ndakubwiye kwa tarivye
nivyo
nivyo
eka sivye dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi Umvirizi ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nuko rero bishasha tuwafitiye nuko kuva kuri no genekerezo rya gatandatu kwezi kwa mbere ikiganiro canyu kizoza kirageragereza kubaronderera umuco ku makuru sanga ku mbuga ngurukana bumenyi ibihuho usanga mu kibano haba mu ntara canke mu makambi mutinone no musijwe rya Amerika ribaho umuci kuki mwo bamwarumvise ko hariho abasirikare baherutse kukurutswa mu kazi kabo iyo nkuru yavuzwe ko ibitari bike harimo ivyuko hoba hakurikije ubwoko umwe gusa hakukurikije muri antunga ubwoko umwe gusa kandi amategeko atubahirijwe iyo nkuru niyo nkuru ya mbere dushinye guhera ko mu gutanga umuco n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse
inkuru y'ikukuruka ry'abasirikare bo mu gisoda cy'u Burundi yamenyekanye kuwa 31 z'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka turangije abo basirikare bakukurutse kwitegeko ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza inimero 100251 kw'iyo tariki nyene inkuru yamenyekanye ko ntibitevye abantu baravuze byinshi babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi aho ahanini bahaye intumbero ya politike iryo kukuruka mu kwemeza mu nyandiko zabo zitandukanye ko hakukurutse ubwoko bumwe bw'abatutsi kandi ko amategeko yarenzwe mu gukukurutsa abo basirikare kugeza ubu amakuru y'ijwi rya Amerika rifitiye ivyemezo arerekana neza ko atategeko na rimwe ryarenzwe ahubwo nyabona ko hari n'abari baratevye gukukurutswa Bamwe mubegwa niyo ngingo batashimye kuduha amajwi yabo ntibakira kimwe iyo ngingo kuko harabo atacibwiye nabo yababaje muri abo batashimye kuduha amajwi yabo harabatubwiye ko utunenge twagiye turibonekeza mu itunganywa ry'igisirikare muri kahise atari nakavuba ari natwo turiko turatuma haduka abibaza ko hakukurukijwe ubwoko bumwe. Ijwi rya Amerika ryashimye kubasomera bumwe mu butumwa bwanditswe ritavuze amazina y'ababwanditse kuko ritavuganye nabo. Duhere kuri uyu yanditse mu majambo yo mu ndirimbo y'aba Ryan Story avuga ati: "Mbega iyo uteze umutego inyoni ukabuyitega yakubonye mbariza uyo mutego ubukimaziki mbega yibaza ngo yotege utunyoni twamubonye akatumara yugurura twamugina Ryan Story arugara twamugina Xfab ubu butumwa ni gwanyu." Undi yandika avuga ati: "Ngo arugurura twamugina 2018 izogera tam Xfab abarizwa mu gisirikare arugara twamugina ehe ngivyo." Uyu nawe yanditse avuga ati: "Yirukane bose na karengo nta uteri buyaho yateretse igisabo." Wundi nawe yivugira ati: "Bashaje bareke bagende." Wundi asa n'umwishura ati: "Gusaza ni mu mutwe." Hari nuwanditse ubutumwa bwe mu gifaransa tuvuze mu camake avuga ati: "Kuri abo bose bafata nabi abo mu gisoda cha kera nimushire ku ruhande ibigumba gumba vyanyu hama murabe iyo ivyo gusambura igisoda vyaje biva bishoboka ko bisanze mu bintu byo bagora kuvamwo ugasangwa harabayemo intererano mu buryo bucanka ubundi bw'abahoze mu gisoda cha kera mumenye ko ari gitigiri gito cabo ariko ingaruka zizotugaruka ko twese ariko murumva ko abari nyuma yavyo muri kino gihe bakingiwe." Turangirize kuri uyu yavuga ati: "Imana irenganure abagiye kurenganywa." None mbega ko twumva ko iyo nkuru yavuzwe ko vyinshi abashira mu ngiro amategeko agenga igisirikare cy'u Burundi babivuga ku iki? Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza yamirira kure abibaza ko hari vya politique canka moko byinyegeje inyuma y'iyo ngingo.
Nkuko amategeko rero abivuga agenga igisirikare bita statut mu rurimi rw'Ifaransa biranditse neza mu kigabane cya 52 kijanye n'ingene batunganya akazi yuko intwazangabo yo mu rwego rw'abajenero ikwije imyaka 60 aca aja mu cyo twita retraite mu rurimi rw'Ifaransa ariko ariho bita mu Kirundi mu zabukuru 60 y'amavuka bivuga neza. Mu gihe ari umusirikare ari mu rwego rw'aba officier superieur ni imyaka 55 y'amavuko. Mu gihe ari umusirikare ari mu rwego rutoyi officier subalterne ni imyaka 50. Ibyo biri mu gice cya 52 kijanye n'amategeko agenga intwazangabo mu ntwara miheto. Hariho n'akandi gace kavuga bati mu gihe abisavye ashaka kubandanya akora aremerewe mu rwego rumwe rwose yukongerezwa umwaka umwe mu gihe abisavye umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi akanabimwemerera baramwongera umwaka umwe gusa. Ibyo byose rero byarakurikijwe nta numwe muri abo yatabimenyeshejwe mu kwezi kw'icyenda nta numwe atafashe ikonje y'amezi atatu kugira ngo yitegure ku buryo mu mpera z'ukwezi kwa 12 kugira umwese acanja mu zabukuru bamutunganize ibisabwa n'amategeko ku rwego rw'ibisongerezo by'intwaza ngabo intwaramite. Naho nyene ingingo ya 44 muri ico bita statut ibagenga naho nyene baravuga yuko ibisongerezo bije mu zabukuru bamaze imyaka 50 ikwiye nabo nyene niko vyagenze. Hanyuma ari ufisi cabaza yategerezwa kubaza muri ico gihe ari nk'ubo babihenze imyaka bamuhaye umwanya wo kugira abaze yerekane ivyangombwa hanyuma bamurenganure. Muri abo bose rero nta numwe yazanye kibazo ngo avuge ati jewe mumpaye imyaka myinshi sindagera. Cyumvikana yuko bavyemeye ubwoko n'intara umuntu aba yajazanye canka avuyemwo ivyo ntibikoreshwa mu gisirikare mugabo ubu ukubera amategeko abivuga mu kwinjiza barabiraba babikorera ko
abakukurutse ijwi rya Amerika ryarondeye bavuga ko ikukuruka ryabo gisunza amategeko kandi ko bashima kutagira ikindi barengeje ko mu makuru avugwa hirya no hino ashobora kubayo canka ibihuha. Nuko abasirikare bose hamwe bakukurutse bagera ku 400 abandi bakavuga ko bagera ku 600 ariko Colonel Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi avuga ko bose hamwe ari 100 muri bo avuga ko 3 ari intwazangabo ku rwego rw'ikirenga 18 intwazangabo ku rwego rwo hejuru umwe intwazangabo yo ku rwego rwo hasi bandi mirongo irindwi n'umunani ibisongerezi by'intwaza ngabo mu ntwara miheto. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse kuri uyu muco uduhaye, ariko ntitwagarukiye ngaho. Twarashatse kumenya kandi ico bamwe mu bakurikiranira hagufi vy'igisoda na politike y'Uburundi bavyumvira ko gutyo. Twakura umwanditsi Gracien Rukindikiza yahoze mu gisirikare c'Uburundi akaba atanavuga rumwe na leta y'Ibujumbura. Mu kiganiro twagiranye Gracien Rukindikiza yambwiye ko iryo kukuruka atategeko na rimwe ryarenze yamara kugwa igisoda c'Uburundi muri kazoza gishobora kuzorangwamwo ubwoko bumwe gusa, ibishobora gutera amakenga abatari bake. Tumutega amatwi.
Ibyabaye ni ibintu bisanzwe biba mu gisoda. Umuntu yinjira mu gisoda azi yuko mu gihe azoba adashikanye igarade y'umajoro afise imyaka 50 ategerezwa kuja muri pension arakukuruka. Ariko umukoronel akaba atashikanye igarade y'ubujenerali imyaka 55 arakukuruka. Umujenerali nawe ashikaye imyaka 60 arakukuruka. Ayo n'amategeko y'igisoda atarengwa ko bashobora kongereza umwaka umwe mugabo badashobora kuguma bongereza yuko boguma mu gisirikare.
Biruko mu gihe ariko ni namashinga amateka y'Urundi iherutse gusaba ko hobaho abo bita ba reservists, no kuvuga ko hariho abasoda baja ku ruhande canke abandi bantu baza gusahiriza mu mutekano w'Urundi bongegwa ko nta uhava cyibaza ati none barasaba ko bamwe baza gusahiriza abandi nabo bakabasezerera.
Abasezeregwa baratanze amakotizasiyo yabo muri NSS, harageze ni reglema y'igisoda, hanyuma ko igisoda cy'u Burundi na leta y'Burundi ivuga ati tukeneye abantu bashyigikira igisoda bita ba reserviste. Mu mategeko asanzwe tudashyizemo izi ngorane ziriko ziraba, birahari mu bihugu byinshi. Mugabo umuntu ikibazo yo kwibaza ni uko aba reserviste bagira nibo bari mu bwoko bumwe n'abariko barakukuruka basanzwe ari Abatutsi, aba reserviste bakaba Abahutu. Haca haba uko iminzani itangana, ibyo bita desequilibre mu bantu bashinzwe umutekano mu Burundi kugira ngo bahumurize Abahutu n'Abatutsi bose. Mu gisirikare murazi ibyabaye, nkaho wasanga atamuhutu ari mu rwego rukuru waza ngabo n'abasoda bato batugasanga ni bake. Ubu rero natwe ico twogerageza kwanka nuko habi igisirikare cy'ubwoko bumwe kugira ngo ntidusubire mu ngorane za kera.
Ukavyanka gute
ibyo kuvyanka? Si uvuga ngo n'Abatutsi bonye no buvyanka n'Abahutu bonye no buvyanka, bati ibintu nibiduhumuriza kuko igihe hari igisirikare harimo Abatutsi benshi, Abatutsi barishwe muri ntega marangara, urumva n'Abahutu dikibaha amahoro mu gihe hari mu gisirikare ari cy'Abahutu gusa.
Ariko ngira siko biri,
Abahutu rero nabone nabo bari mu nama nshinga amateka bavuga bati ibi turiko turagira si byo, tugumye amasezerano y'Arusha tureke kugira ibindi.
Ariko ngira siko biri muri uno mwanya.
Ariko hari uravye abantu tavuga rumwe na leta benshi, imigambwe myinshi n'imigambwe twagwa n'Abahutu, mugabo twari dukeneye yuko nabari muri CNDD-FDD nabone bubivuga n'abasirikare n'abapolisi bahora mu ishamba bavuga bati ibintu turiko turagira si byo, kwicare twumvikane igisirikare kikibi cya bose, hanyuma abantu batekanigwe n'intwaro zibe nziza.
Hari n'ibindi by'amapete kandi biri kuri ubwo bugangurukana mumenyi, bavuga ati hari benshi bibesha pete bavuye kugwana tubivuga uko biri, bagashika binjira mu gisoda ugasanga amapete bayinjiye ku kutari ko canke imyaka bayinjiyemo bayibesha.
Ayo mapete binjiye bafise bavuye mu ishamba, umuntu ahantu hose habaye ingwano ibintu by'amabita marebillion binjiye bagavanga n'ikindi gisirikare, abo bazi bafise amapete mbere babihaye zubwo ngo na mapete babaronse nka kujya ku gisirikare ubandanye imyaka 5-4 ukaronga ipete ugasubira, arashobora kuva yashyitse mu myaka kine akamaze kuba generali kubera uko baba bamushimye mu ishamba, uko baba babigize bunyene babyumvira ati tugomba tujye kumvikana kugira imibonano ama negotiation kugira ngo tugende natwe dusi ba general bagatanga amapete uko babyumvira. Ayo mapete atanzwe mu gihe bagize amasezerano bakemera yuko binjiza abantu 10 b'abajenero, binjiza abajenero babo igisirikare cyari gisanzwe kuvuga ngo uyu ntakure kuba general arabikwiye. Ingorane rero ziza kuhaba mu gihe bamaze kwinjira mu gisirikare akaza araduzwa ipete n'ingoga na n'ingoga adakurikije ingene baringenda batera imbere mu mapete. Aho rero niho haba hari ingorane, nivyo biba bije kwica igisirikare.
Gracien Rukindikiza, muri make ukuri n'uko ahe kuri ibi bintu biri ku mbuga ngurukana bumenyi, ahabaye imvugo ndenza rugwero ni hehe, hama igihuha kiri hehe?
Nivyo bavuga yuko ngo hakuwe abatutsi gusa ngo babirukanye kugira ngo bagumane igisoda cy'abahutu bare bageze gukukuruka
ukuri nako
ibihuha. Ukuri nuko mu gihe binjiza abagwanyi ba Sende David mu 2024 binjije abantu bakiri bato bahora kugwana muri ico gihe binjira abandi igisirikare cy'u Burundi cyari gifite benshi bafite imyaka 40 mbere bamwe yegereza 50 muri ico gihe rero nibo bariko baragenda muri pension ingene byogenda neza nuko boheze bakinjiza benshi babatutsi kugira ngo baze gusubirira abo batutsi bagenda muri pension vuba na vuba kugira ngo habe 50% by'abahutu na 50% by'abatutsi.
Gracien Rukindikiza, tubashimire kuri uno mwanya muhayije urya Amerika, twongera twibutsa ko muri umwanditsi akurikiranira hagufi vya politique y'u Burundi kandi mwahoze no mu gisirikare c'u Burundi mu myaka ya 94.
Yego, ndabashimiye.
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara turabaha kandi akaryo ko kutubwira ingene mwidagadura makambi atandukanye n'ivyo mukora. Uno munsi rero tugendeye ikambi ya Nakivale, aho umupira w'amaguru ari kimwe mu biriko birafasha urwaruka rw'abarundi bari ngaho muri iyo kambi ya Nakivale iri muri Uganda kwisamaza muri bino bihe by'uburuhuko. Ikambi y'abarundi baranashinze n'imigwi y'umupira w'amaguru ku bahungu no ku bakobwa, nkuko muvyumva muri no nkuru munyamakuru wacu Leonce Niyongabo akorera i Buganda.
Buri gitondo, buri mugoroba, mukambi Nakivale muri Uganda, urwaruka rw'impunzi z'abarundi rutonda ku kibuga cy'umupira w'amaguru kwimenyereza.
Turazinduka saa 11 tukaza tugakina umupira, twaheza gukina umupira ni mu bisanzwe ha entraînement. Hama misi yose tugataha muhira, twaheza gutaha muhira, hama tukarindira gufungura, twaheza gufungura nta kindi kiba gisigaye, umuntu aca baza kuruhuka gatoya, twaheza kuruhuka gatoya nko masaha 10, izuba rimaze kugira kurengana, rimaze kuba ritagikaze, tugasubira tukaza ku mupira mu gitondo misi yose nka saa 11, umuntu agasubira akazindukira hano ku mupira nyine nkuko bisanzwe ko ase no mu Burundi yuko hari utuntu dukina bashobora gutegura tugakina nyine championa nkuku cyo kimwe no ngaha naho niko bimeze.
Kubw'abo bana rero nta kindi gikorwa babona bari mukore muri kino gihe cy'uburuhuko.
Hano Nakivale urumuntu w'umunyeshuri kweri, umva uburuhuko bugeze musanzu nta kindi kintu kiba gisigaye kihari cyo gukora ko nta buzi buhari ntaki uretse kuza kuzindukira hano nyine ku mupira kweri. Ku mashuri turi mu buruhuko bw'amezi abiri, nta kintu umuntu afise akora mwayo mezi abiri covuga ati kiriko kiramwokipa kugira ngo ntazi ku kibuga kugira barakina umupira. Ko mu buruhuko bw'amezi abiri nawe umuntu uvuga ati urafise amagara yo gushobora gukina umupira, ntaro kuguma wicaye muhira, ashobora gufata nk'akanya nyine kaza kabura kina gapira nyene.
Mu kambi Nakivale abarundi barafise n'umugwi wabo, ndiho kubgaye Godefroid numwe mu barundi bari mu kambi Nakivale arongoye ishira hamwe Hope Burundian, niwe yatanguje umugwi w'umupira w'amaguru w'abarundi bahungiye Nakivale ku bahungu no ku bakobwa bawita New Buja.
Yatanguranye n'umugwi w'umupira w'amaguru gwaruka, umugwi w'umupira w'amaguru witwa New Buja, hanyuma wahavuye ushinga kandi n'umugwi w'abakinnyi w'umupira w'amaguru babigeme. Uwo mugwi w'umupira w'amaguru ishyirahamwe ryamaze gufasha uwo mugwi w'umupira w'amaguru gukina rigafuja mu mahiganwa y'imipira y'amaguru ngaha muri Nakivale, rigahiganwa n'ayandi mavirage hariho byitwa za New Congo n'izindi zitandukanye, Somali bahura n'Abasudani n'Abanyarwanda n'imigwi itandukanye yabava hano hariye impunzi zitandukanye, kuko Nakivale igizwe n'impunzi zova mu bihugu bitandukanye. Hanyuma gushika mbere n'isaha uwo mugwi w'umupira w'amaguru New Buja uriko uri muri turunwa uriko urakina shampiyona.
Iyo migwi rero irimo urwaruka rutari ruke,
n'imigwi ibiri hariho A na B, hariho abo guhera ku myaka 12 gushika ku myaka 17, hakaba n'abo guhera ku myaka 18 17 kuduga gushika ku myaka 33 gutyo. umupira w'amaguru hari uwo mugwi w'abana batonya ugizwe n'abana 26 uwo mugwi w'umupira w'amaguru w'abakuze 22
ariko ndiho kubwayo Godefroy avuga ko bafise ingorane zikomeye ibikoresho
nk'iyo mugwi w'umupira w'amaguru ikibazo cy'imyambaro yabo ibirato uniforme imyambaro bambara eka n'ibindi bikoresho bakoresha mu kugira imyimenyerezo biratugora cyane gusa twaragiriye ubuntu turaronka umuntu umwe mu mpunzi nka twebwe hano yitanze aragura umwambaro w'abakinyi uwo mwambaro nawe usanga ukurakuranwa nabo bakinyi iyo migwi ibiri abana n'abakuze urumva ko ari ikibazo mugabo ubona umwambaro w'impuzu hariko ibirato cyangwa ibindi bikoresho bakoresha mu myimenyerezo ntavyo dufise mbere wari umugudasanzwe ukomeye mbere no ngaha muri Nakivare buba hariko kubera ibikoresho bituma atavyo ntango uvuga ushikino sahasanga mbere tuguma dutsindwa gusa intumbero murumva ko kwarukwegeranye ngo rwaruka byarakunze
ishyirahamwe Hope Burundian ry'impunzi z'abarundi bahungiye Nakivare muri Uganda rifise imigambi myinshi rigerageza kugira rifashe urwaruka rw'abarundi Leon Seniongabo Nakivare muri Uganda kubw'ijwi rya Amerika.
Imwe banumuhita ngundira bitumire erega burya ndaratatse aruta mbundare nucago kirindwara arayirata mugashika munyambemba mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira muti muvumera harabatasha
ngo muntahirize ni kwijugya Amerika imisi ya gatanu turabahuza n'abanyu tukongera tukabatahiriza abanyu biciye mu kiganiro iwanyu mu ntara dufise rero Aaron Dina ari mu ntara ya Muyinga miriwe neza Aaron
miriwe neza ndi Aaron Duhayimana ndi Muyinga mu Gashyovu nagomba ndamutse inshuti zanje nka Birukiro Donatien bandere Imana
Aaron
abandi bose ndi wayo Elia ahungiye mu Rwanda
Aaron
Oui.
Imbere kutasha ubanze utubwire ingene umerewe kugira nabo uri kuratasha bumve ko nawe uramahoro.
Umeze mahoro ndashima mu gashuhi wacu namarame. Kiretse ko gashomeri karengeje abantu benshi.
Agashomeri karengeje abantu benshi.
Yego
mu gwaruka canke mu gihirusa.
Nicakora ntaronka mutahe ngo atangure n'utuntu twiwe. Basanga byose byatugoye. Nico kibushanga beki bashangwa no guhunga.
Wowe uri muri uwo mugwi wabo bahejeje bakabura ico bakora.
Ndi mwogozi.
Urero uca wiyungunganya gute?
Mu kwiyungunganya ne umuntu wararaba nyombaro hacha karundi akaraba umuhakaraka. Kabaye ne kwaronka no dusa no tujana natunga hitwo kwitunganya mutuno duto duto abakeneye.
Ubundi wari zibiki wari waragize kaminuza canke wahejeje ayisumbuye.
Naheja yisumbuye kaminuza nta uburenganzira narose go kujyayo umva kubera ubukene sinoronka nayo kujya kwiga izabigenga.
Wari wagize indimi canke ibindi?
Nayo yagize ibindi byo bita scientifique de.
Wari wagize scientifique de. Reka tukwifurize amahigwe kumbure hazogira igihe igihugu gishobora kuraba ingene cigisha n'abatashoboye kuronka ingene baja muri izo kaminuza y'Uburundi kuko batakwije amanota.
Nije turindire turabene ko bizoshaka bikundana ahandi ho beshi nyine tugatubiza ingorane nyinshi.
Mu rutonde rw'ibiganiro wanyu mu ntara turaza tubashikiriza ingene ugaruka guyungunganya warumvise nk'abari mahama basigaye bakora ico bita utu envelope bashora mu tuntu muzoze murumviriza gutyo mwumve ko ari ivyumviro mwo kungurana. Ego nuko Aaron uti rero washaka tugutahirize nde?
Ndashaka mu ntahirize nze bwire kiro donasiyo sinzi ntaragezemwo ariho nsengumba Silvestre ari Bujumbura nduwayo Eli ari mu Rwanda ndano bitandere ya kandi nyina nyari mu Rwanda hariho nabandi benshi bagiye Tanzania
bose ukaba wifurije iki
nabo nibuka kubera nta nabyo ni nateguye go
ego bose ukaba wifurije iki
bose ndabifuriza kuronigwa mu mwaka twatanguye
urakoze nawe co kimwe n'abanyamuyinga tuyifurize kuroranigwa ugira umunsi mwiza.
Murakoze nawe.
Abadashoboye kuronka umurongo kugira ngo tubatahirize abanyu no munsi ku kiganiro giheze tubahisango yo kwa gatano aho tuzoshobora no kubahuza n'abanyu batandukanye yakoze ya Barrow McBeal yashikanya amajwi ahiwanyu bari kumwe na ingenieur Diane Nahazwe. Nshimiye abanyamakuru bose bagize ico batera kugira ngo kino kiganiro gishoboke nabagize ico batera kugira ngo ivyo twabashikize byose muri nondwi bishoboke tuzosubire ku munsi wa mbere igihe c'isaha indwi muroranigwe mu banyu no mu vyanyu.
Du jour sur VOA Afrique.